Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro byayo by'uyu munsi, ibiganiro bishimikiye cyane cyane ku Burundi. Muri kumwe na Hozini Munezero, kaze mu biganiro byacu.
Ibyinshi biza biraba ugwaruka, byinshi biduhitana bihitana ugwaruka. Twe twashitse ku icumu nk'impunzi, natwe twari dukwiye kuronka icyo tuvuga muri ibyo biganiro.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'Abarundi baba mu ikambi rya Mahama, aho avuga ko ugwaruka rwahunze rwari rukwiye gutumirwa mu biganiro biriko birahuza Abarundi iyo arusha muri Tanzania. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi zerekeye komine Shombo mu ntara ya Karusi imaze amezi arenga atatu itagira musitanteri, hamwe n'inama y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika yatanguye uno munsi ku Imana i Kigali mu Rwanda. Ni mu kanya gato, murabe hafi y'amaradiyo yanyu. Inama y'abakuru b'ibihugu bahurikiye mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, Union Africaine, mu mfunyapfunyo yatanguye uno munsi ku Imana itariki 10. Iyo nama iri kibera ku mugwa mukuru w'u Rwanda i Kigali. Ni inama ihurikiyemo abakuru b'ibihugu n'amaleta, igategekanywa kuzoba itariki 17 n'itariki 18 z'uku kwezi turimwo kwindwi. Mu itangazo rya Sony, ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika muri iyo nama, kimwe mu byo abari muri iyo nama bazakuba kuganira ko ni ugusohora igitabo cy'ingenzi cy'ubumwe bwa Afurika, umugambi ukomeye Afurika yihaye nk'intego yo mu mwaka w'2063, kugira borohereze urujya n'uruza rw'ingenzi n'ibidandazwa ku butaka bwa Afurika. Intego y'uwo mugambi akaba ari uguteza imbere urudandazwa hagati y'Abanyafurika n'iterambere ry'abantu n'ibintu. Muri iyo nama, uwahora atwara ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, Dr. Konsazana Dlamini Zuma, niho ari. Bitekanijwe kandi ko haba amatora y'umusubirira. Dr. Dlamini Zuma akaba yatangaje ko atazokwitoza gutwara ikindi kiringo. Bikavugwa ko uwo mufasoni agiye gusubira muri Afurika y'Epfo yaturuka kurangura ibikorwa bya politike. Ibindi biriko biravugirwa muri iyi nama turabibashikiriza mu makuru yacu yo hanyuma. Abagize inama Mpanuzwa Jambo ya komine Shombo, aho ni mu ntara ya Karuzi, bavuga ko uwahora arongoye komine Shombo Basabose Moyize yakuwe n'inama Mpanuzwa Jambo y'iyo komine mu ntango z'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka turimwo, ahowe kuba yanyuruje itunga rya komine. Ni inkuru ya Fidele Antoine Sabimana.
Amakuru dukura mu bagize inama Mpanuzwa Jambo ya komine Shombo avuga ko warorongoye komine Shombo yakuwe n'inama Mpanuzwa Jambo iyo komine mu ntango z'ukwezi kwa gatatu kuno mwaka. Basabose Moyize yahora atwara iyo komine yakuwe yagiriza ubunyonyezi bw'amatungo ya komine nk'uko itegeko rigenga itunganywa rya komine ribivuga. Basabose Moyize yaciye abaransubirizwa vy'imfata kibanza n'umuhanuzi wa musitanteri ajeje imibano n'intwaro umupfasoni Nahimana Esperance. Uwo nawe hari amabanga atarekuriwe nko gusinya ku nkaratasi ndangamuntu, gusinya ku bijanye n'ingingo z'ubutunzi bwa komine. Izo ngaruka zo gutagira ubutegetsi bwose musitanteri yategerezwa kuba afise bituma abanyagihugu bagira ibibazo bitandukanye. Muri zone ya Nyarurambi, imwe mu mazone agize komine Shombo, twarayaze n'abanyagihugu baratubwira ibibazo bafise kubera ata musitanteri yatowe ahari.
Turafise ibibazo byinshi kuko ufise nk'ijambo rikenewe ko musitanteri yo gutunganiriza dushobora kuronka uri gutunganiriza ari nk'ingorane mufitaniye n'umuntu sangorane ziguma zipanda gushikaho hakwa no kwicana kuko atawe batatura hari
nk'akarorero. Nk'ubu hariyo nk'abantu bafise nk'amatongo muzacankuzo cyangwa muzamakamba bigasaba yuko urondera ntuzenya iryo bavuga ngo ni uburenganzira bwo kugenda mu yandi makomine mu yindi ntara resepase. Nk'ubu ntushobora kuronka umuntu ayiguha, ntushobora ku muntu agusinyira cyangwa akaranga muntu ugaca usanga rero wabuze ukuntu igira ubuje ugaca bituma rero bitera ingorane kubera ata musitanteri ahari. Twe dusaba ko badushikiriza musitanteri agakora nk'uko yari asanzwe ahari.
Mbe ingorane zihari ari uko umuntu ariko ararondera akarangamuntu ntayironka. Ibintu bikuru byo mu ikomine umuntu arondera by'impapuro zisinywa ntabironka. Cye numva ivyiza ari uko badushyiriraho musitanteri ujya baramuhinduye bakaduha uwundi nta ngorane.
Ivyo bibazo by'abanyagihugu biremezwa n'umukuru wa zone Nyarurambi Hakizimana Inosa. Ibintu bigiye kugora kuruta kuko n'umunyamabanga wa komine yahora araganisha ubugeni yo musanira dahari nawe nyene mu ntango z'ukwezi kw'indwi yaratanze imihoho. Iryo tangwa ry'imihoho naryo rigiye kongera ikibi mu kindi nk'uko bisobanurwa na Hakizimana Inosa arongoye zone Nyarurambi.
Uretse ko twebwe turongoye zone ingorane zifisika cyane kandi abene gihugu kuko hari ibyo ngombwa adashobora kuronka nk'ikara muntu rese pase n'ibindi ibyo ntibashobora kubironka. Nk'ubu umunyamabanga wa komine nawe yatanze imihoho mwobo ishibata nk'umuntu ashaje nk'ubugeni buzoba muri kuno kwezi ntibizokora kugira bube abatikoze mu yindi komine umva ko ni ngorane.
Manirakiza Vena yahora ari umunyamabanga wa komine Shombo tumubajije igituma yatanze imihoho yatwishuye ko yansa akajagari kari mu itunganywa ry'iyo komine. Inama mpanuzwa jambo ya komine yarakoranye itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu kugira ngo batore musitanteri mushasha wa komine Shombo. Uwagomwe n'inama mpanuzwa jambo ya komine ni Kantazi Petero Karaveri. Nk'uko itegeko rigenga amakomine abivuga, iyo musitanteri atowe n'inama mpanuzwa jambo ya komine, uyo musitanteri atowe acarindira itegeko ry'umukuru w'igihugu uri mugena. Kugeza n'ubu iryo tegeko ntirirasohoka kugira ngo ashikire amabanga. Karini yambarusha imana buramatari w'intara ya Karusi ntiyashimye kugira ico avuze ukibazo c'uburongozi bwa komine Shombo. Tubajije umukenguzi amateka Nizigimana Pierre arongoye inama hanuzwa jambo ya komine Shombo igituma musitanteri adashikirizwa amabanga kandi yaratowe, yatwishuye ko bikiri mu nzira bitegerezwa gufata kugira bamwegurira ayo mabanga. Ikarusi Fide d'Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Kuba twumva tariki 16 y'ukwezi kwa karindwi imyaka 20 izaba yuzuye Ijwi rya Amerika ritangaza ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ibiganiro byaryo byagarurira abantu icyizere cyo kumva radio nyuma y'amaradio yahemberiye ubwicanyi mu Rwanda no mu Burundi.
Abanyarwanda n'abarundi bakurikira ibiganiro by'Ijwi rya Amerika babonye ko radio yabafasha kwiyubaka, kwizerana no gusana imitima.
Radio Ijwi ry'Amerika yabaye mudatenguha ihuza imiryango y'abanyarwanda n'abarundi yari yaratatanye
naho sakarusho. Ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibitekerezo bya bose mu myaka 20 ishize.
Ese imyaka 20 itaha izazana iki? Mu kiganiro muri isanga muzakomeza kubona urubuga rubafasha kumenya amakuru y'imvaho y'iwanyu no kwirinda ibihuha.
Naho kuri telefone zigendanwa tuzongera ibiganiro mu mashusho no mu majwi.
Aho muri hose mutugezeho ubuhamya bw'icyo ibiganiro by'Ijwi rya Amerika byabamariye kugeza ubu uko byagiye bisimburana.
Murabandanya kumviza radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda aho impunzi z'abarundi baba mu ikambi rya Mahama basaba guserukirwa mu biganiro biriko birahuza impande zitandukanye za ku bibazo bya politike biri mu Burundi. Mu gihe ibiganiro hagati y'abarundi bitekanijwe kuri wa kabiri yarusha muri Tanzania, zimwe mu mpunzi ziba muri iryo kambi zivuga ko ataco bamenyeshwa kubijyanye n'ibiganiro. Bamwe mu mpunzi ziba mu ikambi rya Mahama baganiriye na mugenzi wacu Tabita Mukamusoni.
Twebwe nk'impunzi kibazo cy'ibiganiro bavuga biriko biraba twe tuvuga ko ari nk'umugandi kuko ntabyo tumenya, nitumenya ngo bihe tubyumva ku maradio cyangwa ku kuhingangurukana bumenye. Twumva gusa ngo hazaba ibiganiro ntabaserukira impunzi gushika ubu twebwe impunzi tumenga twarakumiriwe muri ibyo biganiro kandi twategereza kuba tubirimo.
Je ndabona yuko umenge impunzi zarakumiriwe, nta kintu kinini twiteze nko kubiganiro, nta n'icyizere tubihe ibyo by'ibiganiro kuko mu Burundi bavuga ati abagombye gutembagaza ubutegetsi ntituganira, bakavuga yuko hari impande zimwe badashobora kuganira kandi izo mpande arizo zateye ikibazo mu Burundi. Ubu nka twebwe nko ku ruhande rw'urwaruka twari dukwiye kuja kubasaba natwe tukamenya tuti ibiganiro biriko biraba, tukamenya tuti harase impunzi zaraserukiwe mu nkambi y'Amahama hari waduserukiye ku ruhande rw'urwaruka kuko ibyinshi biza biraba urwaruka, byinshi biduhitana bihitana urwaruka. Twe twashitse ku icumu nk'impunzi natwe twari dukwiye kuronka ico tuvuga muri ivyo biganiro.
Misanzwe barakumiriye bamwe bateza kuba nabo bari kumwe n'abandi. Twumva bahamagarwa tuvimba ku maradio tweho nta n'ikintu kimwe tumenya. Turumva ko badahagije hateza kwiyongeramo abaserukira natwe impunzi, abaserukira abakiri bato abo bitango n'abajene ko baragize ingorane cyane muri ibi bintu. Urumva rero ibiganiro twe ntitubona iyo bitera bijya, ntitubona icyo biriko biradufasha mu gihe tubona ko hari habakumiriye no bateza kubijyamo
mbega iki gintu gishasha mwibaza ugwaruka gojana mu muri byo biganire umwiki
ugwaruka turabona ko rufite ico gutwara kuko turavye kuva muri kahise rwamye rukumego ntirwigeze ruhabwa ijambo kandi bamye barisaba ntibigeze barironka bagwa mu mporera ahubwo ico rero nico rero ahubwo bayi bafise bovuga kandi bashaka kugira ikintu boterera kugira ngo nabo igihugu cyabo cyubakwe namba tacho babona ko boshikiriza cyanke botanga cyogira kamaro kuki none mu bihe nk'ibi bibi barondegwa cyane icyo kirekana ko nabo bafise iki ico bashobora guterera mu kubaka igihugu cyabo
nimwibaza yuko hariho n'izindi mpunzi naba muri Tanzania nababa mu Uganda hihi hose bose ni mpunzi murabizi neza yuko impunzi zitase
baravuga impande zose za serukiye mugabo ni impunzi za politique twe twavuga impunzi problem land zitike zija muri politique batari basanzwe abanyapolitike mugabo bahunze manda ya gatatu bari mu makambi y'impunzi babayeho nabi babayeho muri ya tente babayeho batunzwe na ryagarama babona izuba ari uko Imana iramukije.
Itariki ya 16 y'ukwezi kw'indwi hazoba haheze imyaka 20 Ijwi rya Amerika ritanguye gushikiriza makuru n'ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ibiganiro vyaryo byagarukanye icizere cyo kumviriza radio inyuma y'amaradio yabivye macakubiri n'ubwicanyi mu Burundi no mu Rwanda.
Abarundi n'abanyarwanda bakwirikiranye ibiganiro by'Ijwi rya Amerika barabonye ko iyo radio yabafashije mu kwiyungunganya, kwizerana hamwe no gusanura imitima.
Iradijwi rya Amerika yabaye bitumwa ko ihuza imiryango y'abarundi n'abanyarwanda yari yatandukanye.
Akarusho ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ivyumviro vya bose mu myaka 20 iheze.
Mbega imyaka 20 iri imbere izoza niki? Mu kiganiro muri sanga muzobandanya kuronswa karyo kukumenya makuru y'imvaho muturero mubamwo abarindi bihuha.
Kuri telefone ngendanwa tuzokongereza ibiganiro mu masanamu n'amajwi.
Aho muri hose mutubwire ikintu ibiganiro by'Ijwi rya Amerika byabamariye gushika ubu uko byagiye birahinduka.
Tubibutse ko muri ko murumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu biganiro byayo by'Ikirundi n'Ikinyarwanda. Reka ubu naho twumviriza karirimbo haranira amahoro ka kumugwi Peace and Love.
Esa muyo se para che mu Burundi ganya burunga bakosha nabi twishira mu kaga tuta mu manga para maranye turi bene mugambwe twisamburira ko tutari nungwa tuyambiki zina ribi mu makungu yamaru mucho waratamanziye imani racana barundi dusubiza hamwe twiyambiki umutamana dusubira kugira itsina dusubira kugira Canio Chicharo Turenge niri tutandu kanya Tukwa medu batanye munda Kaize kabitu kiva kire Kazoza keza katuba kire Haranira mahoro
Haranira mahoro uri hose
Kira mahoro
Ongeru ya tange kuri hose
Juju yu yu
Shikikira mahoro uri hose
Kuko
Thank you.
akoreye karakaririmbo haranira amahoro kumugwi Peace and Love, umugwi Peace and Love muziko uheruka kubura uburongoye. Reka rero tubandanye ibiganiro byacu muri aka kanya twumvirize ikiganiro Ntorere Kazoza.
Amakuru maki mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza Ntorere Kazoza.
Umviriza Ntorere Kazoza?
Eh, erega mwarasizwe Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ninyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza.
Nongere ndabaramutse nshuti mwikundi ikiyago cha politique Ntorere Kazoza. Jerome Niyonzima ndi, murakoze kuba muri benshi mwahisemo gukurikirana kino kiganiro. Turi mu gice cya kabiri cy'ikiyago twahariye akamaro ko gushumbusha abateshejwe amatongo yabo n'intambara, na cyane cyane tugashimikira ku ruhara rwa wa mugwi wo gushyira habona ukuri no kunywanisha Abarundi. Muri kino gice cya kabiri rero abatumire ba Terence Manirakiza bakaza gushimikira ku kamaro k'ikigega cyo gushumbusha Abarundi basinzikajwe n'amagume Burundi buhitiye buciyemo. Mu batumire baje kuganira nawe hakaba Musenyeri Jarwin Nahimana ariwe arongoye wa mugwi wo gushyira habona ukuri no kunywanisha Abarundi Sever. Hakaba kandi Dieudonne Mbonimpa avugira umugwi CNTB ujeje gutatura matati y'amatongo n'ayandi matungo, hamwe rero na Jean Buregeya umwe mu baserukira amashyirahamwe ahanira agateka kazi na muntu mu ntara ya Rumonge. Musenyeri Jarwin Nahimana niwe atangura gufata ijambo atomora akamaro k'icyo kigega cyo gushumbusha abateshejwe amatongo yabo n'intambara.
Hamwe atashumbusho yo birimwo uko yo bimeze kose. Nibaza yuko iki gikorwa cyacu ntacyo cyo bakikimaze. Kuko ntituriho kugira ngo tudedaguze abantu gusa tubadedaguriza ubusa. Uyu mugwi washinzwe bawiyumviriye cyane cyane ko nabivuze basubize abantu mu iteka ryabo. Kuko n'umugwi utereza nogya ntigufasha abantu gutunganirizwa mu buzima bwabo n'ivyabo. Twebwe rero nogya nti ahanini tuzogereza yo kuraba ivyabaye, turabe abatotejwe abanyazwe utwabo, ariko hanashaka tuvyumvikane neza.
Yego,
hariho imigwi ibiri. Hariho ibintu bavuga nti byoroshe guca bisubizwa ubwo nyene. Nk'umuntu yatwawe itongo n'umubanyi wiwe naka n'uyu munsi akaba akihari ari muri iryo tongo, urumva ni ibintu byoroshe ko umuntu agiye atira itongo we waragihagiye warifashe uyu munsi yariho ibyabona na kominote n'iri subiza naka ibintu byiwe. Ariko hariho n'ibindi navuga nti bigoye kuca umuntu asubiza ubwo nyene. Aheno bigoye guca umuntu asubiza ubwo nyene, bizosaba rero ko haba icyo kigega nko mwarimu bivuze. Itegeko mbere rirabitegekanya, no muri plan strategique twagize twatekanije ikigega cerekeye navuga nti abantu bashobora guca basubizwa ibyabo mu bintu bito bito ubwo nyene. Hakaba n'ibindi kumbure bitoroshe bizosaba yuko duhimiriza dusaba leta yuko ico ivyo bibazo ibifata nkama. Twebwe tugategura ico nkuko mu iteko byanditswe programme y'ingene abo bantu boshumbushwa. Nk'akarere munashaka gufata nk'ahantu hubatswe amashuri, nk'uno batwaye itongo uyu munsi agasanga hari ibitaro kandi bifitiye akamaro novuga nti ako karere kose. Ego me umuntu ntiyoca hebera azaniranywa mugabo urumva ko atoshumbushwa co kimwe n'uwanyazwe n'umubanyi kandi yotonga kirimo. Nibaza ko rero tuzokwitondera turabe ka imwe imwe uko imeze, hanyuma turabe n'umuti ubereye uzanye kugira ngo uwo muntu ntarenganywe kandi twumve responsabilite nagira nti n'igihugu kibifisemo
mugira muti kugira ngo ico gihugu kigende neza ku ico kijanye n'amatongo umubona mwokorana nabande hama mugaheza mugakorana gute
bo mwabivuze hariho umugwi usanzwe uriho ujejwe ico gikogwa aba mbere tuzokorana nkuko mbere tubitekanya no twa turategura projet projet no vuga nti nyabutatu turabira hamwe ngene tuzokwicarana n'abagize bari mu mugwi wa CNTB
umugwi kumburujejwe ibibazo by'amatongo n'andi matungo
egome ariko ariho n'undi mugwi ujejwe agateka kazi na muntu CNDH
mugwi gwigujejwe agateka kazi na muntu nawone
nogira nti turafise aho duhuriye turafise ibibazo navuga nti dusangiye bizosaba yuko dukorera hamwe dusenyera ku mugozi umwe kugira ngo twebwe ntizabe dutora inyishu iciye kubiri n'iby'abandi bariko barakora mbere navuga nti byaranatanguye abari muri uwo mugwi ujejwe bizanye n'amatongo n'ibindi
n'andi
matungo hariho navuga nti amadosiye amwe amwe bamaze no kurunga ikiwacu bagira bati ubu turavye ibibazo nakaje kudutura tubona umengo uwo byishura neza nabo mu mugwi uzeje gutohoza ukuri no kurekuyanira natwebwe kumva hari ibibazo bazoza kudutura tugasanga vyerekeye uwo mugwi wundi bizosaba ko tuyaga duhura dukorera hamwe kugira ngo bamwe n'abandi borohegwe bagukigwe ariko twese turondera kuzuzanya no gufashanya muri ico gikogwa co gutunganiriza bene wacu abarundi batotejwe canke banyazwe ivyabo
ikiyago
umuheto w'amahoro
sijyo ijambo
umushinge wo gushira hamwe
uregaje akaba ari umwe mu bakurikiranira hafi bijanye n'agatika kazi na muntu n'ikibazo cy'amatongo na cyane nga mu rumonge akaba yaragikurikiranira hafi hagati y'abahunze n'abasigaye turaguhaye mwiriwe buregera
mwiriwe
uduze akajwi kumbura kugira ngo baheze bakumva ariko baratega amatwi
yego ngize ni mwiriwe
mwakurikiranye kino kiganiro umwumvise intumbero y'umugwi ujije gutohoza ukuri no kunyonesha abarundi na cyane cyane kuri intumbero ijyanye no gufasha gutorera amatati y'amatongo na cyane cyane hagati y'abarundi mvuga ko iki mwabikurikiranye
yego ndetse no bivuga ko nuko intumbero ni nziza ariko turabona yuko ari intumbero muri igihe tubona yuko izogorana ngo ishike
gute kubera iki mvumenga mufite amakenga
twese turafite amakenga kuko murabona abarundi batari bake yego hari abahunze n'abandi bahunze hari n'abandi bahunze kera batari bwashobore gushika abo rero nk'abo bose urumva ikibazo kirabereka kubera amakenga dufite nuko tuvuga duko leta nitera kama abantu bose bari hanze batahuke hanyuma koko uyo mugwi wiga ibibazo abantu bari mu ituze abantu babona koko ko bashobora gushikiriza ibibazo byabo tekana no mwidegenge ntangere
kumbure kugira bigende neza mubona ikindi cokorwa ari giki mu majambo make yaduse n'abasozera kino kiganiro
ikindi cyiza cyo mbona cokorwa nuko uwo mugwi wo kwaguka ukajamwo cyane cyane haba ku mitumba no mu makomine ukajamwo abantu bari mu migi myinshi kandi bari mu mice kwinshi ukajamwo abantu b'abagore abagabo b'abantu batama sanzwe bazi na kahi igihugu kugira ngo ntihazojemwo ibintu byo kurondera kunyegeza ko murazi ko abarundi imwe na rimwe rakunda kuvuga ukuri usanga abantu ibibazo mirenga byerekeye umugumwe cyanke byerekeye abantu bo mu bwoko bumwe cyanke usanga byerekeye mu mici imwe rero twibaza rero ko cyane cyane uwo mugwi wo kwaguka cyane kwaguka ugashobora kumutuma itumba
kumbure abo ku mitumba itandukanye bakabigiramo uruhara mu kumbure
mu cyane kandi baguko nibo bene byo nibo bazi ukuri cyane cyane kwa ku mitumba yabo nibo bazi byahabaye kandi akaba abantu bari mu mico yose y'ubuzima bw'igihugu
Reka uregeya Jean tubashimire cyane kuri izo nterano zanyu. N'ubu dutega amatwi Musenyeri Jean Louis Nahimana arongoye umugwi w'igihugu uje kumenyesha kumenyekanisha ukuri no kunywanisha abarundi na cyane cyane wewe muri kano kanya akagaruka kucabona cokogwa kugira ngo umugwi ushike ku ntumbero wihaye na cyane cyane y'ukunywanisha abarundi bafitaniye amatati y'amatongo.
Cyane novuga nuko ubwa mbere twebwe turugwego rujejwe gutohoza kuraba ivyabaye mugano bwa nitrafise aho tugarukiriza kuko nk'ugwego rwacu ego metrafise ububasha duhabwa n'itegeko mugano ntiducimanza nk'akarorero
yego
nk'ivyo nk'ibijanye n'imanza ivyo murumva ko ariho ndigwego tuca tubihereza nk'ivyerekeye execution ibintu bimwemo tuzobatwashitseko nuko rero novuga ntaduteza kwiyubara tukitonda ntitubave tugira tugwa mu mutego nk'uwo wo imigwi imwe imwe ishobora kugwamwo baca bashaka no kugira kwiha ububasha bw'amategeko ivyo biyumviriye batohoje babonye ko ari nabo bashaka guca bavyegzekuta ubwo nyene naho ngira rero nti dutegerezwa gukorana n'izindi nzego z'igihugu twisunze n'amategeko y'igihugu uko ameze ariko nogira ndi muri bwa bumwe bwa bunywanyi muri kwa gusenyera ku mugozi umwe tukaraba ingene rero tugira tuti nk'iki twebwe tugarukiriza ngaha ariko irikurikira ni urwego rundi rushaka kubirangura twebwe tukaraba ingene dufasha uwo muntu yego yatwituye mbere tukanamuherekeza mugabo dusaba ku rwo rwego rundi narwo rukora igikorwa cyaryo kugira ngo uwo muntu yubahirizwe asubizwe iteka mu vyiwe.
Ego rero nkuko muvyumva agira ati inzego zitari nkezo gice zifashije na cyane cyane nk'abajejwe ubutungane cyanke bajeje gukingira gateka ka zina muntu mugabo kumbure ngo bakaba batanze mu muco kuri bicanke ibindi ngusozera reka tubare kwa Dieu Donné nawe mubona hakwikugira ngo iyi ntumbero yo kunywanisha abarundi biciye mu gutora mu muti ikibabaza by'amatungo bibi bacanishamo na cyane cyane bifatiye ku bibi mu bibi by'amagume barundi bagiye baracamo
kuri bavuze ikindi cokorwa nuko umunyagihugu umuntu wese ahaherereye yoba imboneza akaba karorero keza mu gutanga ivyiyumviro haba gufasha CNTB cyangwa gufasha uyu mugwi atakunana kugira ngo twebwe icipfuzo cacu gishigwe mu ngiro kuko twifuza yuko imitima isubira hamwe abantu bakakura mu mutwe bimwe byari byarabaye bikavaho kugira ngo tube mu gihugu kitagira indyane kandi umunsi turizera ko no mugwi uzokorohegwa uzokorogwa kuko mu bikorwa sente bikora uno munsi novuga ko onabri zero tabu ibintu bitavugwa muri sente be biravugwa abantu no munsi baratanguye gutahura ko atakunywana gushoboka nkuko Musenyeri Jaru yabivuze umuntu anywanira ku vy'abandi babona neza yuko imbere yo kunywana babanza gusubiza haba ivyanyazwe canke bakavuga ukuri kugira ngo bababariranire uno munsi rero abantu byo tubona torana ko bishoboka kandi ariko arabigendera tukizera yuko bizobandanya muri iyi ntumbero nyene bigafasha cane n'uyu mugwi uriko urakora kugira ngo ukuri no kurekuriranira bishobore gutsimbatara ngaha mu Burundi.
No ngaha rero kino kiganiro cyo kuri uno munsi kirangiriye nko mwavyumvise twa twashimikiye ku ruhara rw'umugwi ukumenya ukuri no kunywanisha abarundi biciye mu gutorera umuti ibibazo vy'amatongo hagati y'abasigaye hamwe n'abahunze nkuko mwavyumvise ngo umuti ushoboka ni kigiga cyo gushumbusha aba canke abandi mu gihe hoba habone kayuko gushumbusha biri ngombwa kuko ngo ari ibibazo bimwe bimwe bikeneye ishumbusho ivyo mu gure rero ngo zoheza ubikorere ko mbere ngugira ngo bishike ko ugasaba ko inzego zitandukanye z'igihugu eka mbere n'abanyagihugu bose boheza bagafata mu mugongo ico gikorwa ngo se gakora uruhara rwiwe
ikiyago umuheto w'amahoro sijyo ijambo
ushinge wo gushira hamwe
Terasimani rakiza ndagushimiye nshimiye nawe watumire mwari kumwe abandi nshimiye nabahisemo gukurikirana kino gice cya kabiri ari nacyo cya nyuma cya kino kiganiro cyahariwe akamaro ko gushumbusha abateshwe amatongo yabo n'intambara Jerome Niyenzima nti mu rwandi rwe mu banyi no mu vyanyu mwese naho butaha
cyari kiganiro ntureka zoza ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
ni nyifato ibereye imbere y'amatora
mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Cyuti bagenzi mwari muteza amatwi y'u Rwanda ndabashimiye aha niho hagaruka ibiganiro byacu muri uyu mwanya. Fatuma Masikarala niwe yashize hamwe ibiganiro ndamushimiye nayo kuri mikro mwari kumwe na Rosine Munezero mugira umugoro wa mwiza mwese.